Murumva radio y'u Rwanda iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu. Mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umurundi kazi witwa Fatuma wakoraga muri Kuwaiti aherutse gukurwa muri iki gihugu ku ngufu aho gusubizwa mu Burundi yisanga muri Benin aho yahuriye n'ibizazane kubw'abaharanira uburenganzira bwa muntu ubu yagarutse mu Burundi.
Ari mu mugu wabo tukutubvugira bagiye imbere y'uko leta mu Burundi bishyiramo amategeko mu kuvuga abagiye imbere y'itariki 17 z'ukwa gatanu umwaka w'2023 kuko niho abambere na mbere batangukira mu gihugu cya Arabie Saoudite bagiye bisuzwa amategeko.
Uwo ni Maitre Prime Mbarubukeye umwe mu bafashije uyu mubyeyi gusubira mu Burundi. Mu birwa bya Maurice urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance du Changement ADC rwegukanye insinzi mu matora y'abadepite yabaye mu cyumweru ku cyumweru na 62.6% by'amajwi. Abayobozi b'ibihugu by'ibihangange ku isi ntibitabiriye inama ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ibihe ibera i Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan. Israeli ntiyubahirije igihe cyo gutanga agahenge cyari cyasabwe na Amerika. Yagabye ibitero mu ntara ya Gaza bihitana abantu 14 igaba ibindi muri Libani mu bice bigenzurwa na Hezbollah. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye mu kanya gato turabagezaho ku buryo burambuye. Nimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Mu birwa bya Maurice urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance du Changement ADC rwegukanye insinzi mu matora y'abadepite yabaye ku cyumweru na 62.6% by'amajwi. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Ubwo runani kandi rwanse ibanza 62.62% byo mu nama nshingamateka. Iyo nsinzi ihaye ikindi kiringo kirakane urongoye urunani w'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi Navin Rangulama yabaye umushikiranganji wa mbere inshuro zitatu. Rangulama yatangaje ko kubera iyo nsinzi ikomeye muri ayo matora ikintu cya mbere gikomeye azogira ari ugufuta ibiro by'igihugu jejwe iperereza kugira ngo abanyagihugu bashore gushikiriza ikibari ku mutima atankomanzi. Umushikiranganji wa mbere yahora ku butegetsi Pravind Jugnauth ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko yatsinzwe amatora. Yavuze ko yakoze ibishobotse byose ariko urunani rw'imigambwe icuritse n'uwiwe rwarushijwe.
Federico Nkundikije, tujyane noneho muri Ghana aho urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu kuri uyu wa kabiri rwanzuye ko ibyo umuvugizi w'inteko ishinga amategeko yatangaje ko imyanya ine mu nteko ntawe uyirimo binyuranije n'amategeko byatumye ishyaka riri ku butegetsi New Patriotic Party NPP ryongera kugira ubwiganze mu nteko mbere y'itora ry'abadepite riteganijwe ku itariki ya 7 y'uko kwezi gutaha kwa 12. Frederic
Sintare Ntahinyuzwa yatangaje iyo ngingo uyu munsi kwa kabiri. Yavuze ko ingingo yari yafashwe n'umukuru w'inama nshingamateka ivuga ko hari ibibanza bine bitagira ababiserukira mu nama nshingamateka iteye ku biri n'ibwirizwa shingiro. Iyo ngingo rero itumye umugambwe uri ku butegetsi New Patriotic Party NPP usubirana ibibanza byinshi imbere y'amatora atekanijwe ku igenekezo ry'indwi y'uko kwezi kwa 12. Umukuru w'uyu mugambwe NPP Alexander Asenyo Mokina yari yitwa yasaba ko Sentare Ntahinyuzwa yagana ihagarika ingingo yari yafashwe n'umukuru w'inama nshingamateka Alban Bagbin. Bagbin yari yavuze ko abashingamateka babiri bo mu mugambwe NPP hamwe n'umwe wo mu mugambwe National Democratic Congress bari bayivuyemo igihe biyandikisha kuzohiganwa nk'abigenga. Undi mu nshingamateka asa n'ushyigikiye umugambwe NPP nawe yari yiyandikishije ko azohiganwa ku giti cyawo. Ingingo y'umukuru w'inama nshingamateka yari yatumiye umugambwe National Democratic Party uronka ibanza 136 mu nama nshingamateka mu gihe umugambwe NPP wa perezida Nana Akufo-Addo waciye uronka ibibanza 135.
Frederic Mundikije arakoze amakuru yacu hirya no hino ku isi arakomeje abayobozi b'ibihugu by'ibihangange ntibitabiriye inama ngaruka mwaka y'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ibihe irimo kubera i Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan. Thomas Kamirindi abahinkuru.
Ibi bihugu ni 13 bya mbere bifite ibyuka bihumanya ikirere birenga 70%. Byose nta mukuru wabyo uri i Baku uhereye kuri 2 biza kwisonga Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hiyongereyeho Ubuhinde na Indonesia byose uko ari 4 nibyo bya mbere bituwe cyane ku isi byihariye ibyuka bihumanya ikirere birenga 42%. President Emmanuel Macron w'u Fransa nawe ntiyagiye muri iyi nama yitwa COP 29 kandi igihugu cye aricyo kizigenza mu rugamba rwo kurwanya imihindukire y'ibihe. Ijambo ry'ibi bikomerezwa ribuze imwe mu ngingo zikomeye z'inama ari ukurebera hamwe uburyo bigomba gutera inkunga imishinga yo gukumira ingaruka z'imihindukire y'ibihe mu bihugu bikennye byo bitanafite uruhare mu konona ikirere. Ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, ibihugu bikennye ntibikwiye kuva i Baku imbokoboko.
Muri ibi bihe bikomeye mwe na guverinoma zanyu mukwiye kugendera ku kuri kumwe. Imari igiye mu mihindagurikire y'ibihe si ubugwa neza, ni igishoro kizabyara inyungu.
Ibihugu by'isi biri mu mishyikirano yo gushyiraho ikigega cyo kugoboka ibihugu bikennye gifite agaciro k'amadolari 1.3 trillion, ni ukuvuga miliyari 1,300,000,000 buri mwaka. Muri iki gihe umugambi wari uwo kugishyiramo amadolari 100,000,000,000 ku mwaka.
Thomas urakoze. Tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati. Israeli ntiyubahirije igihe cyo gutanga agahenge cyari cyasabwe na Amerika. Ibitero yagabye mu ntara ya Gaza byahitanye abantu 14. Iyi mibare hitangwa n'abategetsi ba Palestina. Israeli yanagabye kandi ibindi bitero muri Libani. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu Diane Rinahazwe.
Amashami mpuzamakungu y'abagira neza yavuze ko ibitero vya Israel vy'uno wa kabiri muri Palestina vyatumye imfashanyo zayo zidashika muri Gaza nk'uko vyari bitegekanijwe. Igisirikare ca Israel kibihakana kivuga ko hari imfashanyo izifungurwa n'amazi biharugwa mu majana n'amajana vyashikiriye abanyagihugu bari mu buraruko bwa Gaza aho Israel ibandanye ibitero. Amerika yari yatanze itegeko ko Israel ibwirizwa gutanga agahengwe k'intambara bitarenze uno munsi kuwa kabiri kugira ngo abagira neza bashobore gushikiriza imfashanyo abanyagihugu bitagenze uko Amerika igahagarika imfashanyo ihico gihugu. Amashami mpuzamakungu 8 akorera mu by'ubutabazi yasohoye icegeranyo cerekana ko Israel yubahirije ingingo zine gusa ku ngingo 19 Amerika yitegetse. Ayo mashirahamwe agasigura ko uretse kutubahiriza ivyo Israel yasabwe ico gihugu cafashe n'ingingo zatumye ibintu vyunyuka gusumba uko vyari haraheze ukwezi. Ibiro vya ONU bitunganya ibikorwa vy'abatwara imfashanyo muri Gaza navyo bivuga ko nko mu kwezi guheze Israel yaburijemwo ibice 85% vy'ibikorwa vyari bigamije gufasha abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza. Ivyo biro bikemeza ko vyasavye Israel incuro 98 imusha zo kwinjira muri Gaza, ariko muri izo zose Israel ikaba yazitanze incuro 15 gusa. Ico bikoze ariko inama y'abashikiranganji yabaye ku mbere w'inondwi yaheze abari bayirimwo bumvikanye ko ibitigiri vy'amakamyo atwara imfashanyo mu ntara ya Gaza ku munsi ku munsi bibwirizwa kwiyongera. Hagataho inyuma y'ikiringo kiri munsi isaha imwe gusa Israel igabishije abanyagihugu bo mu buseruko bw'i Beirut ku murwa mukuru wa Libani ibasaba gukinjura bidatevye ibice bitandukanye vy'umurwa mukuru wa Libani byumvikanyemwo ibisasu vyinshi vyongera vyibonekezamwo umwotsi mwinshi. Ubushikiranganje bwo kwivuna basi muri Israel bwayiko bwagabishije bubwira buti muri mu micungararo yahari inyubakwa n'inyungu z'umurwi wa Hezbollah. Israel igiye kuhagaba ibitero vuba. Ubutumwa ubwo bushikiranganje bwacishije ku ruga rwabwo rwa X bwari buherekejwe n'ikarata yerekana aho abanyagihugu basabwa kuva.
Diane ninahazwe ngushimire kuri iyi nkuru tunamenyesha abatwumva ko uretse ibyo bitero Israel yagabye mu ntara ya Gaza yanatangaje ko yarashe bombe ibivombe byisukiranyaga mu bice by'amajyepfo ya Beirut mu murwa mukuru wa Libani uyu munsi kwa kabiri kumanywa ihangu ikoresheje indege z'intambara mu bice bigenzurwa n'umutwe wa Hezbollah ni nyuma yaho ministri w'ingabo wayo atangaje ko nta masezerano y'agahenge ashoboka bataragera ku migambi biyemeje ayo rero akaba yari amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi nshimira n'abagenzi banjye bayatugejejeho ni radio yanyijwe ya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com YouTube na Facebook muradusanga kuri VOA radio yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Burundi. Umurundi kazi uzwi ku izina rya Fatuma wakoraga muri Kuwait aherutse gukurwa muri iki gihugu ku ngufu aho gusubizwa mu Burundi yisanga muri Benin. Naganiriye na Maitre Prime Mbarubukeye umwe mu bafashije uyu mubyeyi gusubira mu Burundi. Maitre Mbarubukeye ayoboye umuryango ONLCT we ton frère ni umuryango utegamiye kuri leta urwanya urudandazwa rw'abantu nabanje kumubaza impamvu madame Fatuma yurijwe indege ijya muri Benin aho kujyanwa mu Burundi.
Nagoma ni gusaba ariko aracumbitse yuko Fatuma ari mu gihugu abakenyezi bagiye gukora mu gihugu cya bihugu by'abara mu gihugu cya Kuwait ubwo n'abandi bagiye n'ahandi muri za Oman n'ahandi ari mu mugwi w'abategetsi bavugira bagiye imbere y'uko leta y'u Burundi bishyiramo amategeko mu kuvuga abagiye imbere y'itariki 17 z'ukwa gatanu umwaka w'2023 kuko niho abambere na mbere batangiye kugenda mu gihugu cya Arabie Saoudite bagiye bisuzuma amategeko ahanagoma mbwira bariko baratumbiriza yuko itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi mwaka w'2023 leta y'u Burundi yasinyiranye amasezerano n'igihugu cya Arabie Saoudite kuzohora bahanahana abakozi aho rero ayo masezerano amaze kuvuka abakenyezi n'abigeme ba mbere na mbere batangiye kugenda mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze 2023 batangura kurira indege aba mbere na mbere rero uwo Fatuma twaraye tugarukanye dufatikanije n'abandi benshi bagize nk'uruhara tukamugarukana mu Burundi yagiye rero muri uwo mbere y'iyo tariki numva ko ari imbere y'uko iyo tariki batangura kugenda yicaye mu mategeko yashika
hanyuma mwebwe mwabigenze gute kugira ngo mubashe kumukura aho indege zo muri Kuwait zari zamugejeje
twebwe nk'ishyirahamwe ONLCT we ton frère iyo nkuru twayimenye cyaho ku gipolisi cyo muri Kuwait baciye bamuriza indege zihuta muzana mu Burundi mugabo amaze kushika muri Ethiopia yadisabye muri Ethiopia iyo ndege ntiyabandanije muzana mu Burundi ahubwo kumuzana mu Burundi yaciye ibandanye mujyana mu gihugu cya Benin ikotonu cyari sigura rero yuko bamujyanye mu gihugu atari cyo cy'amavutiro yiwe agwa mujaye mu kindi gihugu atari cy'amavukiro yiwe aho rero amaze gushika mu gihugu cya Bene yatagereranye n'ibindi bibazo kumva nta byangombwa yari afite kuguma mu icyo gihugu cya Bene
none Maitre Mbarubukeye byabafashe igihe kingana iki mwebwe mu muryango wanyu ONLCT we ton frère kugira ngo mumugeze mu Burundi
byadufashe hafi indwi zitatu kubera mu gihugu cya Bene yashitse itariki 19 z'ukwicumi mwaka w'2024 hanyuma mu Burundi yashitse ku w'Imana uheze itariki 10/11 mwaka w'2024 urumva byafashe by'ukuri rwari urugendo rutoroshye ariko twari twenyine twarafashanije n'abarundi bari muri Bene baragize icyo baterera kugira ngo umufasoni atabagwe ko amaze gushika muri Bene nubwo ntiyarafashwe nabi cyane kuko haragize igihe ababijejwe bavuga bati utaronse abantu baza kugutora biwanyu ngaha mu gipolisi cyo muri Bene turagutanze cyangwa tugufunge tugucira urubanza hanyuma rero turashimiye cyane mbere ishami ryacu ONLCT we ton frère niyo yaje kugushimira bose bagize uruhara muri iki kibazo kuko twaciye twese duhagurutse isi yose yarahagurutse mbere na twe turimwo hanyuma rero turaronka umuntu yashoboye kumutora mu Burundi twavuganye nawe ari muri Bene aramutora amujyana mu ihoteli abamo apfuye mu gipolisi kuko iyo haguma cyo kimupfunga ariko icyo gihe mbere yashika cyagwarira yo mu ihoteli mutima wacu uduga kuri ibyo bibazo yariko arahura nabyo yatashuranyire kubyihanganira mutima wacu uraduga acayinjira ibitaro turashobora kuronka abadufasha bari hariya bamufasha ari mu bitaro turafashanya twese aho turi hose amaze rero gusohoka mu bitaro isosiyete yacu Imana ishimwe niho rero twaje dufashanya n'abandi kugira ngo bashobore gutahukanwa i Burundi.
Maitre Mbarubukeye ni iki muteganya gukora noneho aho uwo mudamu Fatuma amariye kugera mu Burundi?
Tugiye imbere ko twishyize ikibazo nuko twagomba dusabe abari ko baratumvira yuko twagomba dusabe abarundi n'abarundi kacha nk'abakinyi cyane cyane bifuza kujya gukorera mu bihugu byo hanze igihugu cyane cyane bihugu by'abarabona hanze yuko tubantu rero ko bogenda muri ibyo bihugu isunze amategeko leta y'u Burundi yaracinjira y'amategeko batiba kutocamo gutyo bashobore gukingirwa ikambere basa no fokaze n'ibibazo bagira y'ibibazo icyo dushaka ipfuza gufasha rero uwo mukenyezi bamaze gutahukana mu Burundi icambere nuko tagicire ivyo yakoresha byose yakeneye byose biraheza kuriwa tuzaheza tumufashe kuyiriha icyo ni icambere icya kabiri nuko tuzaca tumufasha nkuko tukama dufasha n'abandi basanzwe abo dukura hanze nk'abaza cyangwa abo dutwara nkagira ngaha nyine mu Burundi twarashyize amakoperative twarakiriye amakoperative twarashyize amakoperative yitwise niho agaciro kandi amakoperative twashyizeho niyo abo bakenyezi bose bahuye n'ibyo bibazo tuca tubashyiramo iyo tubafashirizemo hari abo tumaze guha imitahe kudandaza gukora korora kurima no kudandaza kandi biriko birabafasha rwose abakenyezi.
Murakoze cyane Maitre Prime Mbarubukeye. Amakuru yacu harakomeje, turacyari mu Burundi. Leta y'u Burundi ikomeje gushakisha mu bakozi ihemba abatari ku kazi. Muri rusansoma iheruka kubari muri ministeri ebyiri, ministeri y'ubuzima n'iy'ubutabera, icyegeranyo mfata kibanza cyerekanye ko hari abakozi barenga 900 bahembwa batari ku kazi, bakaba bagiye guhagarikirwa imishahara guhera mu mpera z'ukwezi kwa 11 turimo. Iyi nkuru Ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi maragezweho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Nurusansuma gwakozwe n'abarongo y'abakozi aho batanzwe bakorera mu masentare canke mu mavuriro n'ibindi bisata bihukukira. Urongoye umugwi ukurikirana ugo rusansuma Xavier Ngendakumana mu gushikiriza icegeranyo c'ivyavuye muri rusansuma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega wa gatanu ku kwezi, yasiguye ko byasaba ko umukozi afotoregwa hakorera hanyuma bikarungekwa mu buhinga ngurukana bumenyi uwakoze rusansuma atavuye aho uwo mukozi asanzwe akorera. Mu bindi byasabwa nk'uko umukuru w'uyu mugwe yabandanije abishikiriza, hasabwa kandi ko hafotogwa karangamuntu yiwe ikarata yo kwivuriza ko hatibagiwe inomero ndangamukozi wa leta. Inyuma y'ico gikorwa ca mbere harasohotse intonde z'abakozi basasumwe ziramanikwa aho abakozi basanzwe barangurira imirimo yabo, utibonye ko akaja kubwira uwamusasumye ko atarimwo canke ko hari bimuranga bitanditswe neza. Ku bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara abantu bagera ku 21 674 basanze hari abagera ku 759 batashoboye gusanga ku mirimo ngo bafate amafoto yabo. Mu bushikiranganje bw'ubutungane naho hakora abagera ku 3482 basanze hari abagera ku 189 nabo nyene bahembwa na leta ariko batabonetse aho byanditswe ko ariho barangurira imirimo. Datusi Nyandwi umuyobozi mishikira mu biro by'umushikiranganje wa mbere yasiguriye abakozi bakuru bo muri ubwo bushikiranganje bubiri bari bitabye inama yo gushikiriza ibyavuye muri rusansuma, ati hari amakosa akogwa nkana n'abajejwe gutunganya imishahara mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta. Hari abakozi ba leta bakukuruka abatakazi, abitaba Imana abaguma bahembwa, hari n'abandi bahindurirwa imirimo bakimukira mu bindi bisata abaguma bahembwa iyo bahura bakora niyo bungururijwe bakaronka imishahara ibiri ku kwezi kumwe. Ibyo rero biva mu gusamara kwa bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi badakura ku rutonde z'abahembwa na leta, abakozi bapfa, abataye imirimo, abakukurutse n'abahinduriwe ubushikiranganje. Umwunganizi w'umushikiranganje yaciye saba ko hofatwa ingingo yihuta yotuma bo bikeka ko bahembwa badakora bamenyekane. Datusi nyandwi yaramenyesheje ko bazokatirwa imishahara ariko bakiri ku kivi ko bazokwitwara mu mugwi utunganya ubwo rusasuma ukorera mu biro by'umushikiranganje wa mbere igituma nuko mu gihe amakosa yakorewe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta adashobora gukosorerwayo kandi witwaye bizosabwa ko bamusanga akorera hanyuma bamutwara bakemeza ko ari umukozi wabo yaragiye kamenyesha ko iruhande yo kugaruza ayo mahera yibwa leta muri ubwo buryo hari kandi kamaro k'iyo rusansuma Datus Nyandwi Muganga ndayizigamiye arongoye ishyamwe ry'abakorera mu gisata cy'ubuganga ati abakozi barabwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi mushasha atangura akazi babizi agahevye arasezera iyo adasezeye baramwandikira ko yataye akazi akirukanwa ari wagiye mu karuhuko ko mu zabukuru nawe arasezeregwa ingorane ndazibona mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko baba batakoze akazi bajejwe canke ko hoba harimwo abakorera amakosa muri ubwo bushikiranganje rero hoba tohoza aruwa yakoze agahanwa kukibazo cico abakozi bo mu gisata cy'ubuganga bagiye kunguka kubera ugo rusasuma urongo iryo shirahamwe riharanira agateka k'abavuzi ati nyo buri co bunguka mu kazi ko kuvura bikosowe biragira karusho kuko baguma baharura abakozi batahari kandi dusanzwe dukenye abakozi mu gisata cy'amagara y'abantu nico gituma mu kazi ka leta hotezwe imbere ubuhinga bwa none abakozi bagakurikiranwa ku munsi ku munsi kugira ngo leta ntigume yibwa muri ubwo buryo mwishyirahamwe ntabariza uwurirongoye Jean Marie Nshimirimana nawe abona ko kugira ngo iyo ngendo ituzwe ababifisemo uruhara cyane cyane abo mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bufatwa bagahanwa umushikiranganje w'abakozi n'akazi Veniste Muyabaga aremeza ko ubusuma mwene ubwo buhari ariko hari umugwe washizweho uri kuratohoza kubusuma nk'ubwo
umugwi uri kurakora uzotwereka abagize ibyo bintu kandi bateza guhanwa ubaretse gukora icyo ateza gukora cyangwa wafashije uwo muntu kugira amahera arengane urumva rero nibaza ko abahanwe barahanwe ariko ntibibuza ko abandi bazoboneka bazohanwa
muri kuno kwezi kwa cumi guheze abashinga amateka bari dogeye cyane ubushikiranganje bw'abakozi ba leta babwagirije ko bitumvikana kugene imishahara y'abakozi ba leta yo harugwa n'umuhinga w'umunyarwanda mahanga yibera mu gihugu cha Tunisia bakabona ko ubusuma nk'ubwo butobura abandi nabo bati none mwumva uko atari kumena amabanga y'igihugu
Tiahivenda ishimiye urakoze kuri inkuru ijwi rya Amerika teguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi nawe rero wifuza ijambo mura ya makuru yacu uje uduha telefone yawe twebwe tuzagushaka tuguhamagare hanyuma utubwire icyo utekereza amakuru y'iwanyu aho muherereye ni radio yanyu ijwi rya Amerika ikaba ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Amakuru yanyu radio ijwi rya Amerika tarakomereza muri Kongo. Kuri uyu wa kabiri tariki 12 ukwezi kwa 11 2024 abarimu bigisha mu mashuri abanza yo mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri basubukuye imirimo yo kwigisha abanyeshuri nyuma y'amezi arenga abiri bari mu myigaragambyo yo gusaba leta kwibahemba amafaranga angana n'amadolari 500 gusa basubiye kwigisha badahawe ayo mafaranga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bimwe mu bigo by'amashuri abanza biri mu mujyi wa Uvira birimo Epe Uvira, Action Kusaidia ndetse na Epecal aho ijwi rya Amerika ryageze twasanze abanyeshuri barimo kwiga bamwe mu bo twaganiriye bari bafite ibyishimo kuba bongeye kwiga kuko kuva umwaka w'amashuri watangira tariki ya kabiri y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2024 bo bari bicaye muhira mu gihe bagenzi babo biga mu mashuri yigenga bigaga nta kibazo. Umuyobozi uhagarariye urugaga rw'abarimu muri aka karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri Jean Pierre Irenge avuga yuko nyuma y'inama yabahuje n'abarimu kuri EPE munanira biyemeje gushyira imbere inyungu z'uburezi bw'umwana.
Les délégués présents à cette réunion ensemble avec les responsables
intumwa z'abarimu ndetse n'abayobozi ba sendika bo muri Kivu ya kabiri turahamagarira abarimu bo mu bigo by'amashuri abanza bya leta gutangira amasomo kuri uyu wa tariki ya 12 ukwezi kwa 11 mwaka 2024. Ababyeyi nabo barasabwa kohereza abana ku ishuri. Uyu muyobozi avuga yuko bafite icyizere ko leta izumva ubusabe bwabo igateza imbere imibereho ya mwarimu muri ingengo y'imari y'ibihumbi 2025. Ishara Rome n'umwana w'umuhungu wiga mu ishuri ribanza rya EPE Uvira twamusanze ku ishuri n'abandi banyeshuri barenga 30 yishimiye kongera kwicara ku ntebe y'ishuri. Ndishimye cyane kubera twari tumaze igihe kirekire twicaye mu rugo, rimwe na rimwe twumvaga ubunebwe twajya ku muhanda tugatinya ko za moto zishobora kutugonga. Habimana Aimable ni umubyeyi ufite abana batatu biga ku mashuri abanza ariko abivimvira, yemeza yuko kuva uyu mwaka w'amashuri watangira bamwe muri bo bari basigaye birirwa bazerera ku kiyaga cya Tanganyika no ku muhanda.
Mu bisanzwe abana bacu ntibagira ubarihira, ntibagira aho biga, benshi bari mu ibarabara, ariko kubera ko bake batangiye kwiga kandi amashuri yongeye gutangira ya leta no kubishimira Imana kabisa, byatunejereje rwose, byatunejereje kabisa kubona abana bahora birirwa mu ibarabara kugeza uno munsi. Kuva mu kwicenda umwaka w'ishuri utangiye bakaba batari bwatonde ku mashuri, ariko rero kuri uno munsi kabisa Imana yabikoze twanezerewe.
Kubwa mwamini rakoze ufite abana batatu biga amashuri abanza kuri EPE Uvira avuga ko nubwo ibigo bya leta yigishirizwaho byasubukuye imirimo abana be batagiye kwiga uyu munsi kuko atarabagurira ibikoresho by'ishuri.
Abana banje babuze amashakoshi, babuze nina n'ibirato, bamwe nibo bafise birato undi nawe nta kirato afise, nicyo chatumye bataja ku masomo. Na amafaranga afise yo kubagurira iyo mashakoshi ntayo, nanje hano ndi sinabura uwo nsaidia, basi nibura ubushakoshi boba barabitse mu nzu bakabumpa nkabahereza bakaja ku masomo kubera mvize amakaye.
Nubwo aba barimu bo muri aka karere k'uburezi basubukuye imirimo berekana yuko leta itashize mu bikorwa bimwe mu byo bari bayisabye birimo guimperekeza bageze mu zabukuru, guimishahara abarimu bashya ndetse no guha umwarimu umushahara w'amadolari 500. Cyafunda byo François yigisha mwaka wa gatandatu ku ishuri ribanza rya EPE Action Kusaidi. Twishimiye kuba iruhande rw'abana, kandi nubwo leta itasubije ubusabe bwa mwarimu neza, guverinema ntitadusubiza ibyo twayisabye. Isaha iyo ari yo yose dushobora guhagarika kwigisha, aho kuduhemba idorari 500 yatwongeje ibihumbi 48 by'amakongomani. Inzobere mu by'uburezi Bizimana Senegal asanga ku gutangira amashuri nyuma y'amezi abiri y'umwaka w'amashuri utangiye bizagira impinduka mu ngengabihe y'amashuri.
Amashuri agira ikarendiri yagenderwaho. Amashuri atangiye none ku tariki 12 kwa 11 yakagombye kuba yaratangiye ku itariki 2 kwa 9. Urumva ko bitojamo kandi amesikole igira desayitegira iminsi igenye tungu mu baza adapta karindiriye ku iminsi amashuri ibyo gizmi seneme pa disikitabu.
Amashuri yigenga ndetse n'ayisumbuye ya leta iyo yatangiye kwigira ku gihe cyari giteganyijwe abarimu bayo bose barahembwa. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Arakoze Vedase Ngabo, ni nawe hutugezeje ku musozo w'amakuru twabateguriye. Ntitwatandukana ariko tutabanje kubasubiramo muri make amakuru twabagejejeho. Babwiye ko mu birwa bya Maurice urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance du Changement ADC rwegukanye insinzi mu matora y'abadepite yabaye ku cyumweru na 62 n'ibice 6 by'amajwi ni kwizana. Abayobozi rero b'ibihugu by'ibihangange ntibitabiriye inama ngarukamwaka y'umuryango w'abibumbye ku bidukikije irimo kubera i Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan. Israeli ntiyubahirije igihe cyo gutanga gahenge cyari cyasabwe na Amerika. Yagabye ibitero mu ntara ya Gaza bihitana abantu 14, yanagabye n'ibindi muri Libani mu bice bigenzurwa n'umutwe wa Hezbollah. Chuti rero hahani ho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ku buhanga bw'ibyuma hari Justin Twitz yafatanije na Nadia Taha ibiganiro bya bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro nge mwumvaga Eugenia Mukankuse mwakoze ro kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza tubararikiye n'andi makuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika.